Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazondongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twamaze kubona yuko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara, twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo n'abasupwa cyangwa bafise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition n'ibinyene by'igituntu. Turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'indwara y'igituntu.
Uyu ni umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi agerageza gusigura igituma hari abapfungwa bari muri iryo bohero bavugwa ko indwara y'igituntu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yashikije ko leta yiwe yiteguriye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura citezwe mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika ku nkengera ziba hari Atlantique. Ico gihuhusi cataziriwe Florence kivugwa ko kizoba gifise umurindi birometero 220 ku isaha. Abagendereza ibihe bavuga ko amareta ya Carolina ariyo azotangura guterwa kuva mu ijoro ryo kuwa kane canke kuwa gatanu mu gatondo, bigashoboka kandi ko amareta ya Virginia, Maryland na Washington DC afise amahigwe nayo nyene gushikirwa. Abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amareta Carolina ya ruguru niyo umanuko hamwe n'umanuko bwa Virginia. Abahinga bakavuga ko iki gihuhusi Florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amareta Carolina mu kiringo kirenga imyaka 60. Leta ya Vatikani itangaza ko umwungere wa Ekleziya Katolika wa Papa Francisco azobonana n'abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane. Ni nyuma yaho Papa yagirije kuba yarirengagije ivyaha vy'ubusambanyi vyagirije umukardinali w'umunyamerika Kardinal Daniel Dinaldo arongoye inama y'abepiskopi aha muri Amerika. Yari yavuze ko afise igishika cinshi co kubonanira imbonankubone na Papa, ivyo vyagirije bimaze kuja ahabona azokwitabira iyo nama. Papa Francisco shikubu ntacaravuga kuri ivyo vyagirije aha muri buka ku Ekleziya Katolika mu kwezi kwa munani yashikirije raporo aho abapatiri barenga 300 bagirizwa ivyaha byo guhohotera abana barenga igihumbi mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania aha muri Amerika mu kiringo c'imyaka 70. Umuhari w'iterabwoba wa leta Islam uremenga ko ari we wakoze igitero c'umwiyahuzi cabaye ku munsi wa mbere ku cicaro gikuru c'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu ca Libya kiri ku murwa mukuru Tripoli, nk'uko bishikirizwa n'ibiro vya Leta Zunze za Amerika bigenzura abakora iterabwoba. Abakozi babiri b'iyo kampanyi barapfuye, abandi 10 barakomereka, 3 bagabye ico gitero nabo nyene barishwe. Ishami mpuzamakungu ONU rikavuga ko riteye ivyasi ico gitero c'iterabwoba. Amak, itororokanizo ry'amakuru ry'umuhari wa leta ya Islam, ryatangaje ko ico gitero cagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amareta yise ayibicanyi. Kuvaho Muammar Gaddafi agandaguriwe mwaka w'2011, Libya camye ari igihugu kiri mu ndyane zishingiye kuri politiki. Radijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakenga y'ukwandura ingwara y'igitunu ni yose ku banyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bamwe mu bari muri iryo bohero bemeza ko abarenga ijana ari bo bakitswe n'iyo ngwara. Ubuyobozi bukuru bwa Mpimba bwo burabihakana. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi basigura ko hari kwavugwa abatarenga 24. Ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye. Ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara.
Turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara. Twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo nabasupwa cyangwa bafise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition. N'ibinyene by'igituntu turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'ingwara y'igituntu. Rero dukora nuko cyatubashaka kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko amagara yiwakwiye, turafise serivisi izo navuze z'amavuriro bakaraba yuko afise ibiro bikwiye, bakaraba yuko atangwa arafise arugwaye araja ku muti cyangwa akajya mu bitaro ko turafise n'aho turyamika abagwaye mu mabohero arugwaye agashyikira agwara mu bitanda cy'umugwayi hanyuma akazojya mu bitanda by'abandi ari uko yakize.
Ku gitigiri cy'abagwaye igitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bariko bavura abagera kuri 24. Ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga ijana aribo bakigwaye, abagera kuri 30 bakaba bari ku musego. Ivyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana.
Aba bako hari abantu bashika ijana no kubesha. Turafise gusa kuri ivyo igituntu muri kumuravuga twari dusanzwe dusaba gwaye 16 ku Mpimba basanzwe gwaye igituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi hari urufise amaze nk'amezi 6 bari gukora kuri kirango n'abaganga bari ku miti. Abo rero ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagerege udashobora kwanduza abantu. Ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'iminsi 7 cyangwa 8 abo bane twaje bafise ibimenyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye ingwara zitandukanye. Iby'igituntu amazi ko cyandukira cyane cyane abantu babahamwe ari benshi abantu ko arabashyize ahantu bibana batabana abandi hanyuma baganga nabo dufise mu mabohero bari kwakurikirana ku munsi baraha imiti.
Aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ngwara ni mu gihe iri bohero rikuru rya Mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370. Kubw'ivyo urongo ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushigwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi.
Tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero cyangwa bagwaye igitunu hanyuma muzi neza n'usanzwe yidegembya igitunu ko ari ingwara mbi, ingwara cyane cyane yandukira by'ukuri abo bantu bari bakwiye kujya ahantu habonyene kugira ntibandukize abandi. Nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe iwacu ko tugiye bwana bwangwa kuja ku Kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzoca tugira icyo dusaba leta n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi.
Muganga Jean Bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero. Ni mu gihe abanyororo bize iby'ubuganga aribo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro. Nubwo biruko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Ntumwidasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku Burundi Michel Kafando yasozere urugendo rwe mu gihugu cy'u Burundi. Kafando akaba yabonanye n'aberwa n'ibibazo by'abarundi aho bashimikiye ku bijanye n'ibiganiro bigira 5 bizohuza abarundi mu gihugu cya Tanzania atagihindutse. Mu itangazo yasohoye kuno wa gatatu avuga ko ataja mu gihugu cya Tanzania nyene ko nanone n'umufasha mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Byinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana.
nkuko biri mu itangazo iyo ntumwe idasanzwe yashize ahabona kuri uyu wa gatatu. Michel Kafando yabonanye n'abaserukira leta, abanyamigambwe, abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, cyane cyane abaharanira agateka k'abakenyezi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Iyo ntumwe idasanzwe yemeza ko babonanye n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu, kandi baganiriye bumvikana ku bijyanye n'imigenderanire y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI n'u Burundi no ku biganiro bigira gatanu bigiye gutunganywa mu gihugu cya Tanzania, kandi ko leta y'u Burundi izo kwitaba ivyo biganiro bitunganywa n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abandi babonanye na Kafando n'abari mu migambwe ikorera mu Burundi harimo n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta Amizero y'Abarundi. Kafando amenyesha ko bavuganye kukungena ibihe bya politike byifashe no gushaka ko abanyepolitike mu guterera kugira abone kumwumvikano ku ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi. Uyundi mugwi wabonanye n'iyo ntumwa nk'uko biri muri iryo tangazo n'uwo baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi. Aho naho iyo ntumwa yemeza ko bavuganye ku ntererano y'abakenyezi mu biganiro bigira gatanu byimirije. Kiretse iyo migwi, Michel Kafando yarabonanye n'abaserukira makungu, ahavuga umunyamabanga w'ishyirahamwe CIRGL igizwe n'ibihugu bifise ibiyaga binini, ubuserukira urongoye inama y'umwe bwa Afurika hamwe n'abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Abo nabo kiretse iby'ibiganiro n'ibya politike baravuganye n'ibijanye n'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Kafando yemeza ko imibonano yabaye mu mwumvikano ntangere kandi habaye ukuvugisha ukuri ku mpande zose. Iyo ntumwa ikemeza ko ishima ko abo babonanye bose bafise ishaka ryo kuja hamwe kugira habone ku muti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane kuvugana ibyo batumvikana ko byose mu biganiro bigira gatanu byimirije. Iyo ntumwa isaba makungu gufasha utwigoro twa leta mu bijanye n'iterambere, ikamenyesha ko ica ibandaniriza urugendo mu gihugu cya Tanzania ahigiye kubonana n'umufasha w'umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mkapa. Michel Kafando akaba yaramaze indwi mu gihugu cy'u Burundi, akaba yahaje inyuma y'intumwa z'umufasha w'umuhuza aho nazo zabonanye n'abegwa n'ibibazo biri mu Burundi kugira bategurire hamwe ibijyanye n'ibiganiro bigira gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania. I Bujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda zivuga ko zitazokwihanganira na gato abayobozi ba karuswa abanyagihugu. Ni mu gihe ahi Rusizi mu gisagara ca Kamembe havugwa ikibazo ca ruswa yako abashaka kubaka canke naho gusanasana amazu badafise ivyangombwa, utagitanze urasenyurigwa. Muvyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ka Rusizi.
Ugutoranywa kumuji wa Kamembe muyunganira umurwa mukuru Kigali kwatumye hari ibice bimwe byawo bigenerwa kubakwa amazu bigaragara ko asaba amikoro abatuye muri iki gihe badafite. Ubutegetsi ku rwego rw'akarere bukavuga ko abadafite amikoro yo kubaka amazu ajyanye n'aho batuye muri iki gihe bashobora kuhagurisha kubafite ayo mikoro bo bakubaka hagenewe abamikoro aciriritse. Icyakora bigaragara ko hari bamwe mu baturage bubaka badakurikiza igishushanyo mbonera cy'uwo mugi, aho babikora binyuze mu bwumvikane n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ni ukuvuga mu tugari no mu mirenge, yewe no mu midugudu, abo bakabaka amafaranga. Aha, kuri uyu wa kabiri, mu nama n'abayobozi bo muri umwe mu mirenge igize igice cy'umugi wa Kamembe, Bwana Kayumba Ephraim, utegeka akarere ka Rusizi, arabaza umwe muri abo bayobozi ibirebana n'iyo ruswa baka abaturage.
Ubu ngubu nifata historike aho birobaniya, wowe na ntunze na ntuzuriya mudugudu. Muzambwira ko ari amafaranga wenda kuri mobile money ari umwongereke ko mutari abajenti ba mobile money ngo tuvuge ko mu bikuza mukanabitsa ari amafaranga buriya muzambwira ko arayo ndashaka kuzagenda bakajya kuri historike ya buri umwajenti wa mobile money wengira amahirwe y'ibikeneye ibimenyesho bisimuzi.
Mu bigaragazwa n'ubutegetsi bwite bw'akarere bisa naho hari igiciro runaka cyagenwe n'abakaruswa muri ibi bijyanye n'imyubakire, aho ishobora kuva ku bihumbi 50 kuzamura bitewe n'aho ikibanza cyubaka giherereye, utayabonye akishora mu kubaka nawe bikarangira inzu yisenywe. Ibyo ubutegetsi bukavuga ko ntaho bitaniye no kwangisha ubuyobozi abaturage.
Ntabwo waba umuyobozi ngo usange ufata ibyemezo bitandukanye ku bantu bafite ikibazo bigiye tutari kwangisha bari yanditse wabo. Muturage yagiye bakanda kubera ko baragiye bari kugira ngo bashobore kuba bakazi ke akazi keza akazi bakora, ariko ikibazo ni iki? hafi uwo muturage harumwe n'abantu batsaza kugenga basenye umwe unyarwa wa undi basenye asigara yumva ko yari mu burenganzira bwo gukuba none bamusenye undi barore nyari cyangwa kugira abaturage gusanga bijugutse kandi uretse ko batarabyemera bamusabye ibihumbi 50
uyu mutegetsi akaba yahise ategeka abo bashinjwa kwaka ruswa abaturage kwandika amabaruwa bisezerera mu mirimo
ndatuma bajyane bandike bigure mu bajyane cyangwa kugira ko urunani mugende mwari kimwe mwese ko muri bane utabishaka ubwo turaza kurebukira kuri
abo begujwe bari mushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge ndetse n'umuyobozi w'akagari baravuga ko ibibavugwaho batabyemera mu magambo yabo bubahirije ibyo bategetswe nk'intore
ngewe muri ngewe nta kintu mutuma namwanyu ncira iyo ba uriya nyirukubaka wenda ari we waje agahagarara hano akavuga ati muyobozi ndagushinza wanyatsibi cyangwa se akaba ari nibindi nta kindi kintu narimo mvuga nk'intore iyo intore nkuri ivuze ugomba kuyubaha
bampagurukije gusa noneho kubera buryo ki kwatubiye mu nama cyangwa se amabwiriza twatirimo guhabwa numva nanjye nshobora kwandika nsezera ariko mu by'ukuri nabwo mfite akangurumwa kubera ko nta bwisobanuro nigeze ntanga ku byo nashinzwaga
uretse n'aha muri Rusizi ikibazo cya ruswa ivugwa mu bijyanye n'imyubakire gikomeje kuvugwa hanini mu bice by'imijyi hirya no hino mu Rwanda ariko imwe mu miryango irwanya ruswa n'akarengane irimo n'uwa Transparency International ishami ryawo ry'u Rwanda ikagaragaza ko inzira igoranye binyuramo ngo ushaka kubaka abone icyangombwa cyane cyane be n'aha mu mijyi iri mu bitiza umurindi imyubakire inyuranyije n'amategeko idatana na ruswa ikindi hakanavugwa ikibazo cy'ibishushanyo mbonera by'imijyi bihabanye n'ishusho nyirizina y'amikoro y'abayituye icyakora inzego z'ubutegetsi zo zikavuga ko ikiguzi bitwara abanyuze muri izi nzira za ruswa kirenze kuri byo zibasaba ngo bahabwe ibyangombwa byo kubaka binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza gusubira yo handi hato tugeze mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi, ariko turuhuke hama tuyabanzirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi tuyahereye mu mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Havuga umukobwa uri mu kigero c'imyaka 16 y'amavuko mu ikambi ya Murongwe iri muri sector ya Mutambara ni muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo yanizwe yishe ejo ku itariki ya 11. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro ku murongo wa telefone na Nzavyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe amubwira ivyo umwana w'umwigeme yagandaguye.
Bona impunzi yitwa Shugwe Gimana Greta yariga mu mwaka w'umunani aho bita Igaseki. Hari mu gihe cy'imvura irikiragwa tasha avuye ku ishure kubera mwigisha wiwe yaramubwiye ko biga ku mugoroba. Atashe rero niho yacahura n'abagizi ba nabi. Nyuma rero yuko imvura ihishe abantu batanguye kurengana niho baca babona ikiziga cy'uwo mwana kitambaye n'impuzu n'imwe kiryamye ahantu bamunigishije igikwembe yari yambaye impuzu zose atanimwe yambaye. Ni ukuvuga baca batora rero ikiziga ciwe baca bakijyana mu ku bitaro byo ngaho nyine Katarukuru gushika n'umwanya turiko turavugana niho icyo kiziga kiri.
Ababonye icyo kiziga hari abavuga yuko yaba yarafashwe ku ngufu hanyuma baza kumuniga.
Inyuma yuko ibyo babivuga abaganga baremeje yuko batamufashe ku nguvu mugabo uri kurabira ababyaboneka yuko ari abantu bashaka kumufata ku nguvu kubera n'agahuzu k'indani bari bagatabuye nta mpunzi n'imwe yari yambaye.
Nyuma yaho rero bamunigiye n'iki komisiyo y'igishinzwe impunzi ariyo CNR yabiri gukora kuri ubwo bwicanyi bwakorewe umwana w'umukobwa.
Ni ukuvuga bavuga ko biri mu matohoza mugabo gushikisa turiko turavugana impunzi zo ngahe murongo baciye bafata ingingo yo gukura agasoko gatoya kari hanze y'ikambi bakinjiza indani mu ikambi ku buryo bwo kuvuga yuko bo bari abakongomani babigize ku buryo bwo kuvuga ko badashobora gukorera hamwe ikintu na kimwe.
Nuko yari Nzambyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe aho yari kwaraganira na Vedaste Ngabo ku murongo wa telefone ku vyerekeye urupfu rw'umwigeme Ishugwe Ry'Imana Greta yagandaguwe anizwe ku igenekerezo rya 11 kwezi kw'icenda 2018 hari ejo ku munsi wa kabiri. Tukiri mu vy'impunzi mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu Rwanda haravugwa ikibazo c'abakobwa menshi batwara inda zitifuje hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko ko bitumwa nuko urwaruka tacu rufise rukora ushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bakemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitaborohera. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aherutse muri yo kambi ya Mahama.
Zitwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkamba
ariko ritwengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko chama cha hibonekeje ni cerekeye indazi tifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo. Uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduhe katuri benshi abafise abagabo n'abatabafise.
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugyango nabo baronke kuntu boba.
Ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro. Yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo.
Abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara reka ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwaye adafise niyazoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
Yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayura mutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga numva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kuba bona bibona. Yego
aba nabo batse byo byebura mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe.
Barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva naye numva ko babanywe ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba.
Umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayuramutwe atari byinshi.
Ibyo biyayuramutwe twibinywa tubikuye hehe ko taho tubikura iyi nkambi kandi ikikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwa heze za waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye n'ukanyoye nawe nyine abavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye.
Ubuseruka ishyirahamwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka.
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kugwanya ibiyayura mutwe. Ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose yabaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe no gwaruka. Pierre Claver Nkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga
hijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya ni ikiganiro cy'amagara yacu. no musi kiganiro cengene tubungabunga magara yacu kidushikana neza na neza ku bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega mu gihugu c'u Burundi abakenyezi bashika ku 180 bafise igitereko canke urwinjiro rw'igitereko vyasohotse ari bo bituye ivyo bitaro muri ano mezi atatu aheze Murongozi bw'ivyo bitaro basigura ko ari kubera habonetse abahinga bavura bene izo ngwara barungitswe n'igihugu c'u Bushinwa ivyo bigatuma ibitaro bitandukanye birungika abarwayi igitega ni mu nkuru twategura na mugenzi wacu igitega Fidel Antoine Sabimana
Muganga Jacques Nduwimana arongoye ibitaro by'akarere ka Gitega avuga ko kubona ivyo biharo byaraduze cyane muri ano mezi atatu aheze ari kubera umuzo w'abaganga barungitswe n'Ubushinwa gufasha kuri ivyo bitaro abaganga b'abahinga mu byo kubaga abakenyezi baje mu mugambi wo gufashanya hagati ya Leta y'u Burundi n'igihugu cy'u Bushinwa muganga Li Wen Yuan umwe muri abo baganga b'abahinga mu bijanye no kubaga abakenyezi yarazanye n'ubuhinga butamenyerewe mu Burundi bita bilanche mu Cyongereza muganga Nduwimana Jacques aradusigura ubwo buhinga
uhinga bwo kushobora gufasha umubyeyi bijyanye n'inkurikizi y'uko abahejeje nko kwibaruka ugasanga igiteko kiriko kirava cyane abaganga dufise twara dufise hano ugasanga bashobora gufata nk'ingingo yo gukuramo igitereko naho twavuze yuko ubuhinga bakoresha zikongora kuvuga mu bwo guhagarika ipfirana ry'amaraso igitereko ivyo bita mu gifaransa cyane muri mu mvugo y'ubuhinga ivyo bita la méthode de Binage iyo rero tubareye bashobora guhagarika uko kuvirana ku gitereko batarinze gukura mu gitereko kuko nibwo buhinga tubona bari bazanye ubushasha kandi we kwarigisha n'abandi baganga bakorera ngaha
uretse ubwo buhinga butamenyerewe mu Burundi hari n'izindi ndwara zikunda gufata abakenyezi aba bashinwa bavura vyatumye abituri ivyo bitaro biyongera kuko barungikwa n'ibindi bitaro bitandukanye muganga Nduwimana yarabwije ijya Amerika ingenzo ngwara ziteye
mu ngwara cyane cyane ingwara zifata abakenyezi turabona yuko haje ubuhinga buzanye n'aba baganga b'abahinga b'abashinwa dusaba dukorana ubuhinga bwo kuvura abakenyezi bagise ingorane yuko ibihimba byirondoka birya biri imbere biheza bigasohoka biciye mu bihimba cy'inzariro cyo bita prolapsis genitale usanga rero igitereko canke bwinjiro bw'igitereko casohotse ibyo rero n'ukuri ni ingwara goye cyane kandi bangamira abakenyezi
mbega bakarigwa n'izo ngwara bobo bari bande
ubwa mbere bafise imbyaro nyinshi murazi uko ngaha mu gihugu cacu ibiharo dufise gushika ubu mu magara y'abantu bivuga yuko n'imiburi iburi mukenyezi umwe abyara abana barenga batanu hari n'abashobora kurenza bagashikana indwi cumi turababona aho rero ashobora gusanga igitereko cararushe cyane mbere ugasanga ibyahora bifasha kugira ngo kigume kiri muri basa byabaye faible byo bita moyen de fixité de l'utérus yabaye très lâche bigatuma rero igise itereko gica gisohoka kikaja inyuma
muganga Li Yan Fan arongoye uwo mugwi w'abaganga b'abashinwa avuga ko igihugu c'u Bushinwa cabarungitse gukorera ku bitaro vy'akarere vya Gitega mu kiringo c'imyaka ibiri inyuma y'iyo myaka ibiri hazocagaruka wundi mugwi w'abandi bashinwa bazobandanya bafasha kuri ivyo bitaro uwo mugwi w'abashinwa ukaba amaze amezi atatu ku kivi aho amaze kubaga abakenyezi 180 harimo n'uwo bashoboye kurokora igitereko ciwe hakoreshejwe ubuhinga bwa bilanche uretse abo baganga bazobere mu vyo kubaga abakenyezi hari n'abandi bakorera mu vyo kubaga amagufa barafise n'undi muganga yazobereye mu vyo kuvura ingwara zifatiye mu muhogo mu matwi no mu mazuru hirya yabo harimo n'umuhinga yazobereye mu kuvura ingwara z'amenyo igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya Amerika
Fidel Antoine Sabimana rakeno ino kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ncuti bakunze mariko muratwumviriza tubakengurukire bibe ku mutima kuri kano kanya mwafashe kugira ngo mubane natwe mu kiganiro wanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Adrius yamfashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazi twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye ariko hagati aho saa kumi muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore kumviriza muri isanga igice cya cumi na zibiri tubafitiye amakuru azubagezweho mu gihugu cy'u Burundi geta isaha imwe n'iminota 30 amakuru muri Afrika no hirya no hino ku isi hose ijwi rya Amerika turaca tubandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye rero muryoherwa n'urutonde rwacu rutandukanye mu ndimi zitandukanye
Itoki.